iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. U Burundi buritegura gukora ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha wa 2024.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Aba menyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo.
Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe rusansuma. Donald Trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yitabye urukiko rwo ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa kane, amenyeshwa ibyaha aregwa. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Eugenie Mukankusi wavanywe ku butegetsi n'igisirikare muri Niger. Mohamed Bazoum aravuga ko akarere ka Sahel gashobora kuzigarurirwa n'u Burusiya. Mu ibaruwa yanyujije ku kinyamakuru The Washington Post, Mohamed Bazoum avuga ko yanditse ari ingwate arasaba leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango mpuzamahanga gusubizaho inzego z'ubutegetsi zavanyweho abakoze kudeta. Batangaje kuri uyu wa kane ko batakemera abahagarariye leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Togo na Nigeria. Bashyize kandi mu majwi amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare Nigeria sinyanye n'Ubufaransa. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden arahamagarira abasirikare bakoze kudeta muri Niger gufungura bidatinze uwubahiritse Mohamed Bazoum. Eugenie Mukankusi:
Bazoum yakuwe ku butegetsi na kudeta ya gisirikare mu cyumweru gishize. Perezida Biden yabisabye mu gihe abakuru b'ingabo bo mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO bari hafi gusoza umunsi wa kabiri w'ibiganiro kuri iki kibazo mu gihugu gituranye cya Nigeria. CEDEAO yashyizeho itariki ntarengwa yo ku cyumweru ngo Bazoum azabe yasubiye ku butegetsi. Bitabaye ibyo izareba ko hakoreshwa imbaraga. Ibihugu bigize umuryango wa CEDEAO byashyiriyeho ibihano igihugu cya Niger, harimo gufungira umuriro w'amashanyarazi iki gihugu gikennye gituwe na miliyoni 25 z'abantu, gikura hanze umuriro w'amashanyarazi hafi ya wose gikoresha. Abayobozi ba gisirikare bafungiye Bazoum iwe mu rugo ku itariki 26 y'uku kwezi gushize kwa karindwi, bashyiraho umukuru w'abarinda perezida nk'umuyobozi w'igihugu mushya kuwa mbere. Abayoboye kudeta bavuga ko ibyo bakoze biri mu rwego rwo gutanga igisubizo ku byo basobanura nk'ibibazo by'umutekano bigenda birushaho kuba nabi no kuba guverinoma ntakikora ku bajihadisti.
Muri Sudani, abantu bugarijwe n'inzara bamaze kurenga miliyoni 20 kubera intambara.
Umubare w'abantu byari byitezwe ko bazagira ibibazo by'ibiribwa muri Sudani wazamutse cyane mu buryo bwihuse. Ubu bamaze kurenga miliyoni 20,300,000. Ni ukuvuga 42% by'abaturage ubushyamirane hagati y'imitwe ihanganye urimo guteza amakuba yugarije ikiremwa muntu, yavuzwe n'itsinda rishinzwe ibiribwa. Ibice bimerewe nabi kurusha ibindi birimo umurwa mukuru Khartoum, intara y'iburengerazuba bwa Darfur n'ibice bya Kordofan. Byose byabayemo imirwano, ibitero n'ubusahuzi kuva intambara itangiye hagati mu kwezi kwa kane, nk'uko bivugwa n'umuryango IPC, Integrated Food Security Classification, ukorana n'ishami rya ONU n'indi miryango itegamiye kuri leta mu bijyanye n'ibiribwa. Uburyo bwo kugeza ibyo biribwa ku baturage bateshejwe ibyabo bwakomwe mu nkokora n'ubushyamirane n'ibikorwa remezo byangiritse, byatumye umubare w'abashonje wiyongera nk'uko imibare yashyizwe ahagaragara ejo kuwa gatatu na IPC ibigaragaza. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International kuri uyu wa kane watangaje ko ibyaha byo mu ntambara birimo gukorwa mu buryo bukabije muri Sudani, aho abasivili bishwe n'ababigambiriye abababarira.
Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International urarega impande zombi zirwana muri Sudani ko zikora ibyaha by'intambara.
Uyu muryango wakusanyije ibimenyetso by'ibitero byakorewe abasivili bigambiriwe, urugomo rushingiye ku gitsina n'ibindi bikorwa bigize ibyaha by'intambara. Mu ntara ya Darfur, Amnesty ivuga ko imiryango imwe yibasiwe biturutse ku bwoko bwabo, bituma 100,000 bahungira muri Chad. Umuryango Amnesty International uraburira ko imirwano muri Sudani, ihohoterwa rikorerwa inzirakarengane z'abaturage, birimo kugera ku rwego rw'ibyaha by'intambara. Sarah Jackson yungirije umuyobozi w'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika, ihembe rya Afurika n'akarere k'ibiyaga bigari.
Launching today, Beth Came to Our Home looks at war crimes and civilian suffering. Avuga ko uyu
muryango Amnesty International itangaje uyu munsi yiswe Death Came to Our Home, bisobanuye urupfu rwaje mu rugo rwacu, ireba ibyaha byo mu ntambara n'ubuzahare bw'abasivili mu bibera muri Sudan. Iyo raporo yanasuzumye uburyo abasivili bibasiwe byagambiriwe kimwe n'abasivili bagoswe n'imirwano, inagaragaza urugomo rushingiye ku gitsina.
Urakoze Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. U Burundi buritegura gukora ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha 2024. Magingwa ya u Burundi butuwe n'abanyagihugu 1,213,639 n'abantu 111. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizweho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika igitu maharatunganijwe iryo hugurwa ku bamenyesha makuru.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo, baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara kwitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise, kandi naratahuye byinshi ntari sanzwe nzi ku bijyanye n'inshuro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa, kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe, kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima by'igihugu, uburimyi n'ubworozi. Dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jeanne akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Baratwibukije amategeko y'umwuga, mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba. Ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose. Hanyuma baratwigishije amajambo makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi.
Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cha rusasuma. Posiye Kanimwabo azobajeje ico gikorwa igibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora.
Si bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu. Ariko muri uyu mugambi basabwa kuvyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza makuru. Yohoye neza amakuru hojuneza maze bakabwira barundi ekana makungu ingene uyo mugambi uzuri gurusansu maruzo bari kuragenda kugira ngo noneho urusansu maruzo ugende neza cyane mu Burundi.
Imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nye n'izina gwimirije mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka. Nikora ndayishimiye agasaba kunzi bu Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.
Uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 46 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza. Numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice cy'amahera akenewe, no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko. No saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza.
Ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi, uburaro, uburimyi n'ubworozi, kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga. Bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'8 umwaka uza w'2024 atagihindutse.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste Ndayishimiye yavuze ko bamwe mu bategetsi batwara abaturage imitungo yabo nk'amazu y'ubucuruzi. Nairobi Eloge Wirikaneja.
Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje afatiye ku myidogo y'abacuruza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bari bahagaritse imirimo ku munsi wa mbere mu gihe yari mu rugendo mu bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Banse kuja ku mirimo yabo kugira berekane akababaro inyuma yo kudugirizwa igiciro cy'amahera bishura buri kwezi akavanwa ku 10,000 agashyirwa ku 600,000 muri rusangi. Yavuze ko abenshi muri bo basa n'abagizwe ingwati n'abategetsi bamwe bamwe bihagiye ibibanza mu masoko canke bagafata amazu y'abantu ugiti cyabo maze bakishuza danda z'umurengera. Kubwiwe abategetsi ntawo batandukaniye n'abangushi abacangero n'inkozi z'ikibi. Mu biganiro kigufi yahamenyesha makuru kwa gatatu mu kajoro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi ryiwe harimo akababaro kavanze ishavu n'ikiniga.
Hagahera iminsi itatu batarasubiza ibyo bibanza
President Ndayishimiye yifatiye mu gahanga atarya umuntu wa mukuru w'igisagara cya Bujumbura General Jimmy Hatongimana yari yaje kumusanganira n'abandi bategetsi bo muri ico gisagara c'ubutunzi ko barya ibiturire maze arabagabisha.
Ivyo bintu ngasanga mutarabiheza igituma mutabikora nuko bajya gende bahibiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadadaza bose bagire ibibanza mu isoko baharuhe neza. Cyaras kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri babandi mu rugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarurwanye rwogo rurakurwanye none bace ngaho bakamvura bene igihugu ndiko ndarorera nifase barundi bazonsinda mu bana banje muga mwumve ko hari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ibyo.
Yavuze ko atazihanganira uwo wese yanyuruza amatungo ya leta canke yarerekera abayiba naho yoba yumva ko ashobora kuba ari igihangange mu butegetsi.
abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane bagira iterabwoba natwe tugira ibindi turangira bizogera igihugu cy'Urundi cyari cyaramenyereye uburongozi umega bararemba nta n'umwe ashobora kugira igihanganye mu iki gihugu nimuhamuvuga ngo azohatambikiza hose ngo kwarije nomurabiye ngo sinzomurabira rero nzoca nica hari wigeze kubitugira mu iperereza genda murabe ntari mu mpimbo namutumye genda urabe hari ahantu bagira bacishe mu bintu wabi ibintu bivuye hano aragenda baca barumvikana ndamubajije nti bya bindi gute ngo ntacu nabonye none si ndonde nacyo udacaje guperereza ko bitoye mu nziwe nari ntari mu mpimba yungutse iki umutima w'ubucangero muri iki gihugu cy'u Burundi tukureho dukore igihugu cyacu tucubake n'abandi barabakene barakuze natwebwe ntituzoreka gukura nimwamuzi ko muzokuzwa n'ibyagusa mushake muwe murasezera isi uko n'Imana ntizovyemera
mukuru gisagara cya Bujumbura Jimmy hatumwe Imana nta karyo yahawe ko kwiregura cyangwa ngo gicavuze igihe mukuru gihugu yahejeje gutangaza ibyo ekanije ujya Amerika ntijashoboye kumuronka kugira gica ivuze ko ivyo president Ndayishimiye yabivuze nyuma y'imitsi mike yagabishije abacamanza ko ashobora kubafatira ingingo ruhasha kubera abakizangondagonde bitewe n'ibiturire karinate tsakiyana umushakashatsi ku bibazo by'agatakazi na muntu mu Burundi mwishira hamwe IDHB yabwije ujya Amerika ko ari manga nini hagati y'ivyashikiriza n'ivyashira mu ngiro nk'umukuru w'igihugu
le probleme qu'on remarque c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité
ingorane ni kinogo kiri hagati y'ivyo president azana n'ukuri mu majambo n'ivy'ukuri atandukanye n'ivyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacahindutse kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta nabikekwa kubabo irakomeza hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica igagaci isi cyavuze ko Burundi ari cyo gihugu cya nyuma gikenye ku isi gifatiye ku matohoza y'umwaka uheze n'ishyirahamwe Transparency International rirabaye ibijyanye n'intwari ibereye ribushyira uyu mwaka mu bihugu cumi bya mbere bimunzwe n'igiturire mu isi perezida Ndayishimiye yavuga ko ukudahana n'intwaro mbi biri mu bituma igihugu cyiwe cyama gikenye ibi harabihuriza ko n'abahinga mu bijyanye n'ubutunzi bemeza ko n'ubuzima buzimbye bw'unyuwe n'iduzwa ry'ibiciro ku bintu byose byankenerwa muri iyi minsi ari ingaruka mbi y'ibiturire itunganywa ry'ibijyimigambi n'intwaro mbi byo kugihe kirekire eroje uri kaneza juja Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abasirikare b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC bo mu gihugu cy'u Burundi bafunguye hakoreshejwe ingufu umuhanda uhuza Karuba na Sake wari wafunzwe n'imitwe yitwara igisirikare ya Wazalendo inkuru irambuye Jimmy Shukrani bakomera
aho uyu muhanda wari wafungiwe ni mu birometero bigera kuri 36 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru no muhanda uhuza groupe maza Karuba Mushaki na Shasha ziri muri sheferi ya Bahunde mu gihe kingana n'isaha yose nta modoka cyangwa moto yashoboraga kuva Karuba ngo yinjire muri Sake cyangwa se ziva Sake zijya Karuba amakuru twahakuye ubwo twahageraga nuko izingabo za Wazalendo zigizwe n'insoresore zo muri utwo duce zishyuzaga amafaranga ku modoka na moto kugira ngo zibashe gukomeza urugendo bamwe mu baturage twasanze nyuma yo gufungurwa k'uyu muhanda bavuze ko yimitwe ishinja leta ya Kongo kubitubahiriza amasezerano bagiranye yo kubitaho cyane ko ngo batabone ibyo gufungura inyura muri uyu muhanda usanga aba basirikare bijujuta ko leta itabitaho ko nabo bagomba kwirwanaho ubwo twabegereye dushaka kumenya mu byukuri ikibazo bafite banze kugira icyo batubwira Josue bumva gato umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri groupe ya Karuba aratubwira igitera Wazalendo gushyira bariyeri nyinshi mu mihanda yose
ibibazo bya Wazalendo byagombye kuba byarangira iyaba guverinema yagombye gukurikiza ingingo zimwe na zimwe bitewe nuko batari encadré na guverinema ya Kongo kandi ibakoresha bakashaka indamu bagashaka maramuko mu baturage ariyo mpamvu bagenda bashyiraho garama bariyeri illegal uwo guverinema ya Kongo nuko yagombye gukoresha bari abazalendo ibibuka ikabahereza umushahara ikabahereza za equipment ikabahereza ibyo kurya kugira ngo abaturage bataza guhura na za konsekansi abazalendo bagenda babagezaho
uyu muhanda waje gufungurwa nyuma y'uko ingabo za yaseze ije kufungura abagenzi bakabona inzira ni igikorwa cyashimishije abatutsi ko duce nubwo bari bamaze igihe basaba ko ingabo za yase ziva mu gihugu
hano yase ducunge umutekano turi kujyama tugasinzira ndakibaza akazi karakomeje ku buryo ahandi bari kurara hanze bari nukwiruka ariko twe turatuje ndakibazo gihari dufite umutekano
ingabo z'abazarendu yase kigera muno zaragiye yase zigera umu tubanye neza ndakibazo ndamuturage wahohote gwacanwa ngo hagire ico bajana yase ryame ahubwo iyo bazalendo bajanye nginga ese zihuta kuja kuzishikira zikabungabunga umutekano w'abaturage ndakibazo.
Utuduce tubarizwamo umubare munini w'imitwe yitwaje intwaro yashyizwe mu cyo leta yise Wazalendo ikomeje kuzengereza abaturage. Ibi byemezwa na Bwana Emmanuel Ndayambaje, umuturage uturiye Karuba.
Abazalendo babagamuno banateshaga abaturage umutwe akabigiye baje nijoro bakarara bari kurasagura agerege babafatira umwanzuro burandi guca ndamunduzi muzalendo wagera muno. Yambaye tene nubwo yakwambara tene abafite kibari yabageze muno akamurazimisha mbega gukura miteni akamanza yaje kuri kura maje gusura nk'umujyango gwe kabona kagaruka musande ariko muno bakoraga patrouille nijoro nda.
Aba baturage bemeza neza ko kuva ingabo za Wazalendo zivanywe muri aka gace umutekano ugenda urushaho kuba mwiza.
Itandukaniro ya sindinyanya asa ndamundi cyokoza kumuzalendo we mwabaga mwahura wa akaba yagukubita nangwa se akaba yakwakije ufite ariko buno ndakibazo dufite ikabisa ambo hano ya sirahari na polisi irahari iyo bakuvamiye uje kuri polisi ibibazo byo mu miryango kanabikemura takibazo gihari
n'ubu ngubu abaturage bafite nginga bakazijana bahitaga biyambaze ya se bakakora ibyihutirwa inga zabo bakazirekipera bakazisubiza abaturage byabo bakazisubirana nibwo umutekano dufite ni karu bega abazalendo bari barunga umungu ngumu na M23 abaturage ndamutekano bari bafite bari bazi yuko isaha kusaha banagwana kubeho umungu mikaru bamwe bararasanya abaturage benji nibo bapfuye umungu umu.
Nubwo abaturage bavuga ko hari ikingabo za yase zigenda zihindura bamwe mu banyapolitiki bo mu teritwari ya Masisi bo bafite impungenge ku mikorere yazo. Uyu ni Bwana Shukuru Rushekeri Abraham wo mu ishyaka ACP.
Kabona rero yuko yase iba ikolabora cyangwa siganira na n'imitwe ya M23 ibyo ngibyo bikazana impungenge mu baturage ba Masisi. Twebwe ntabwo twemera yuko yase yaje kuzana umutekano ahubwo yaje kubanga Monisco itumbera gusa ireba iby'uburyo intambara zirimo zikorwa muri Masisi.
Mu minsi yashize ingabo za yase zashyamiranye na Wazalendo bitari impagarara mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Ibi byateye abaturage bo muri ako gace kuzishinja kuzikorana n'inyeshyamba zayo mu 2023 byarangiye abaturage bagera ku 10 bahakomerekeye undi umwatakariza ubuzima. Icyo gihe kapiteni Nsabimana Norbert umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ziri muri yase muri Congo yateye utwatsi byavugwaga n'aba baturage avuga ko bafite ubutumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Jimishi Ukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kuri uyu wa kane Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye urukiko rwo ku rwego rw'igihugu i Washington DC. Umucamanza yamubwiye ibyaha aregwa Trump arabihakana. Tumakamirinde.
Umushinjacyaha wihariye Jack Smith arega Trump kurema igice cyo kwemeza rubanda ko yibwe amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Kugeza n'ubu Trump aracyahamya ko ari we yatsinze. Umushinjacyaha siko abibona. N'urukiko ngenzacyaha rwa rubanda grand jury mu cyongereza rwemeje ko Trump yakoze ibyaha ruhereye ku bimenyetso Smith yarugejejeho mbere yo kumuha umugisha wo kugeza ikirego mu rukiko mpanabyaha. Trump rero yarwitabye ruri hafi cyane y'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol. Abayoboke be bateye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 bari bagamije kubuza intumwa za rubanda kwemeza ku mugaragaro insinzi ya Joe Biden no gutsindwa kwa Trump. Kandi iyo nama barimo yari iyobowe na Vice President wa Trump Mike Pence bikurikije inshingano ze zanditse mu itegeko nshinga. Ageze mu rukiko, Trump yabanje gutera no gutanga igikumwe n'intoki ze zose, nta mafoto bamufashe nk'uko bisanzwe bigenda ku bantu bose bitabye bwa mbere urukiko rwo mu rwego rw'amategeko mpanabyaha. Yari kumwe n'abavoka be bamwunganira mu mategeko. Umutekano wari wakajijwe cyane ku rukiko no mu nkengero zarwo. Trump yarwitabye aturutse iwe mu rundi rugo rwe bwite afite muri leta ya New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu. Indege ye bwite yamugejeje i Washington asanga imodoka n'abashinzwe umutekano we bamutegereje nk'uko umukuru w'igihugu wese wacyuye igihe yemerewe kurindwa buri gihe. Mu rukiko, Jack Smith nawe yarahari. Yari yicaye mu ntebe z'imbere ariko inyuma y'iz'abashinjacyaha yashinze iyi dosiye, we ntacyo yavuze. Trump avuga ko ari umwere. We n'abavoka be bemeza ko uru rubanza ari ukurengera uburenganzira bwe bwo kuvuga no gutangaza ikimuri ku mutima. Iburanisha rirangiye mbere yo gusohoka mu rukiko, Trump yashimiye umucamanzakazi wari uyoboye urubanza maze aritahira. Urukiko n'ababurana bombi ntibatangaje itariki yo gutangira kuburanisha urubanza mu mizi yarwo. Uru rubanza rwatangiye kuri uyu wa kane n'urwa kabiri Jack Smith aregamo Donald Trump. Urwa mbere ruri mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump arukurikiranywemo ibyaha byo gutunga amabanga akomeye y'igihugu iwe mu rugo rwe bwite mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha. Ruzaba rukurikiranye n'urundi narwo mpanabyaha ku rwego rwa leta ya New York yo mu burasirazuba bw'igihugu. Trump aruregwamo ibyaha bijyanye no kwica amategeko agenga amatora bihereye ku mpongano yahaye umugore wakinaga amasenema y'abakuze kugira ngo atazatangaza ko baryamanye, kandi Trump yari afite umugore w'isezerano. Umushinjacyaha avuga ko Trump yangaga ko byamutesha amanota mu matora. Rwo ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu 2024. Izi manza zombi, urwo ku rwego rwa leta ya New York n'urwo ku rwego rw'igihugu i Miami, zizaba neza neza mu gihe cy'amatora y'amajonjora ya mu mbere mu ishyaka ry'abarepublikani azavamo kandida rukumbi umwe uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha. Aya majonjora azaba kuva mu kwa kabiri kugera mu kwa gatandatu 2024. Mu bipimo byose by'amajwi, Trump ari imbere cyane y'abandi bakandida bose bo mu ishyaka ryabo kugeza ubu.
Urakoze Toma Kamirindi. U Rwanda rurizihiza umunsi ngarukamwaka w'umuganura. Ibirori ku rwego rw'igihugu birabera mu karere ka Rutsiro. Abaherutse guhura n'ibiza byibasiye uduce dutandukanye turimo na Karutsiro barahabwa umuganura. Ni hano dusoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Ukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: amavuta y'umwana yuzura igisambu ntiyuzura igisabo. Murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Suri ni hazaza turabazirikana waho muri hose kwisi dorinta asho ibagere ku mutima turifu